Christine ndiyo kubwayo
amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari Albert Ndwayo amakuru ndabashikiriza kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru zikurikira kuri wa mbere niho bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu barengutse imbere ya sentare y'igihugu ya Bubanza umudereva Adolphe Masabarakiza yarengutse yidegembya barengutse bari kumwe n'ababafasha kuburana mugenzi wacu Obe niyo nkuru ariko arakurikirana ugo rubanza arabitubwira mu kanya nitunga Desire nawe niwe inama nkenguza amateka yemeje kugira arongore sentare ijejwe kugwanya igiturire hemejwe kandi n'amazina y'abacamanza biyo sentare na sentare nahinyuzwa ubukene bw'isima burabandanya kuvugwa aho bagenzi bacu baciye umufuku gugwa hagati y'ibihumbi 28 na 30 abayidandaza nabo bavuga ko igiciro kizwi neza gushika ubu kitaramenyekana kuko umwe wese bivana naho yayiranguriye umukuru w'igihugu akaba yaraherutse kugabisha bikika mukiza muri urwo rudandazwa ko bazobihanirwa mu kanya nido nido ryano makuru
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere muri politike umugambwe UPD zigamibanguzo kwitaba amatora yimirije wirebanga ngo utari mu runani byashikijwe na Kasim Abdul Arongo uyu mugambwe akaba niwe ari nawe yizewe kuri uyu wa gatandatu guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2022 uwo munyepolitike agasaba gusa ko ingingo ngendegwa ko mu matora y'2022 ziheruka kwemezwa mu ntara ya Kayanza ko zokubahirizwa kugira amatora be atagatose
abazikami banga batwizeye kugira ngo tubaserukire muri rya kwaniro kaminuza twari ngo twarashobye kumvikana turemeza imigambi mikuru mikuru tuzoshikiriza abanyagihugu fatiye ku bice bine igice cya mbere ni kijyanye no kugwanya ubukene n'ubushomeri igice cya kabiri ni igice kijyanye no kugwanya inzara mu gihugu igice cya gatatu ni igice kijyanye n'indero kugarukira indero gutunganya indero neza igice cya kane kijyanye n'ubutungane ivyo nivyo bice bikuru bikuru twumvikanye hagati hakaba harimo yindi migambi mito mito yishyirwa mu ngiro iyo migambi mikuru
umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu aho mubona ha gushira ingufu ni he
mu byukuri uno munsi birakenewe yuko ubwa mbere urubuga rwa politique rwifata neza kugira ngo abantu bashire umutima mu nda ko ubwa mbere turibaza neza yuko nivyo mu gihugu hariho umutekano hariho amahoro ariko birakenewe yuko abanyagihugu nabo nyene bumva yuko batekanewe kuko muramaze kubona kenshi iyo hapfuzwe ibintu byibihuha abantu bavyumva cyane gose icyo rero ni ikintu twibaza yuko gituma abarundi badashira umutima ngo baje kubikora by'iterambere mu Burundi abarundi bo kumva yuko igihugu ari cyawe tukumva yuko ubutunzi bw'igihugu tubusangiye twese ko atari abantu bamwe bashobora kubwizizira
umugambwe IPD zigamibanga utegekanya kugenda mu matoro rumwe canke uzoja mu runani
aho twari mu ikoraniro kaminuza ntitwigeze tuvugana ibyo runani kandi amategeko nayo yaba amategeko agenga imigambwe canke amategeko agenga umugambwe wa IPD bwayo avuga yuko ibyo bi ari ingingo ifatwa n'ikoraniro kaminuza
kuvuga ko gushika mu muzogenda mwenye
tuzogenda twenyine abanyepolitike nuko kujya twashize umukono ku rupapuro rw'inyifato yoranga abanyepolitike imbere y'amatora mu gihe cy'amatora n'inyuma yaho nuko vyukuri yobe ingendo y'umunyepolitike
Kasim Abdul yaganiriye na mugenzi wacu Edine Bele nibigira tukivuga iby'amatora abanyagihugu batiyandikishije ubwa mbere barenga 117 akaba aribo hamubiyandikishije 117 nibo banditswe iby'imfata kibanza mu yandikwa riherutse ryatunganijwe n'umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora seni ku magenekerezo ya 9 gushika 12 z'uku kwezi kwa Kigarama uno mwaka igikorwa cajanishijwe no kumanika intonde z'abari biyandikishije ubwa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa mbere Pierre Claver Kazisa Rongo uwo mugwi akavuga ko abantu barenga 2026 ariyo mazina yabo yakosowe abarenga 2063 bari muriwe aho bazotorera warongoye seni akavuga ko igikorwa ciyandikwa ry'abashaka kuja mu matora y'2020 carangiye ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'ubutungane abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru wacu barengutse imbere ya sentare y'igihugu ya Bubanza umudereva w'ico kinyamakuru Adolphe Masabarakiza we yarengutse yidegembya kubera ko yarekuwe by'agateganyo abamenyesha makuru bahagarikiwe muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza bagiye gutohoza makuru ku mutekano wari wahungabanye vuye ku mugwa bagizi banabi bari bahateye nkuko vyemejwe n'igipolisi hari bubanza mugenzi wacu Placide niyo mwungere ahejeje kwakura Obeni yo nkuru ariko arakurikirana ngo rubanza
Rubanza ruriko ruraba muri uyu mwanya nyene abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu hamwe no mu dereva w'ico kinyamakuru bose bariko barumvirizwa mu ntayi cese imbere ya sentare y'igihugu y'intara ya Bubanza umushikiriza manza yabagirije icaha nyene kimwe arico gufasha umugwi wahungabanyije umutekano muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza abo bamenyesha makuru nabo uko ari bane hamwe no mu dereva w'ico kinyamakuru bariko barasigura berekana yuko ibyo bakoze byose ari uburenganzira bahabwa yaba itegeko rigenga umugabo kumenyesha makuru y'abagiriza shingiro ndetse abavunganira ko ari batatu bo bagiye na kure barabwira yuko bubashyirije amategeko yose harimo n'amasezerano mpuzamakungu y'agatakazi na muntu mu Burundi bwahavuye butera ko umukono ariyo bita Déclaration universelle des droits de l'homme ubu rero muri uyu mwanya n'ubu baraca barashisigura imbere y'iyo sentare
Wewe uri kurakurikirana uko rubanza bona abamenyesha makuru bameze gute mbere y'intaha?
Abamenyesha makuru baratekanye umwe wese ari cyane ko arasigura icyatumye ashika ku rubuga umushikiriza manza yabajije igituma ahanini bariko bashimikira ku butumwa basanze muri telefone ngendanwa y'umwe mu bamenyesha makuru anyese ndurubuta ariko ahanini akavuga bakabaza igituma ubwo butuma rwabo muri telefone ya Nyese coca kibicaha gifata abamenyesha makuru bose mu gihe umushikiriza manda nawe acavuga ati naho bari ngaha nyumwe wese ko gatwe kiye umwe wese kurikirana ko gatwe kiwe ati umwe wese yarafise uruhara muri uko gufasha uwo mugwi wari wateye aha tanga karorero ko umwe yafata amasanamu wundi yakandika mu kirundi wundi akandika mu cyongereza n'igifaransa nawe wundi ngo akaba yatanga amajwi yarajeje gutanga amajwi no kuvuga muri ico cyaha cyo gufasha uwo mugwi wahungabanije umutekano umushikiriza manza ariko arerekana uruhara rw'umwe mu gihe nabo bavuga yuko bakorera ikinyamakuru kimwe n'ivyo ariko ko basanze bakora ibyo barekuriwe n'amategeko
ubwo butumwa baba babasomeye
ubutumwa bwashikirijwe sentare umushikiriza manza yarabufise muri dosiye
uwo udereva wabo yari yarekuwe uno munsi we yarengutse kandi mu gihe bavuga ko yari yarekuwe mu gategeko
masha barakiza yarawuse ibyo bita kure kugwa by'agateganyo ariko no kuvuga abandanya arenguka yidegenja nawe rero yerekanye ariko yerekana yuko wewe atonda ku kazi atonze gutwara abantu aho bagiye gukora ubuzi naho ubwo butumwa byinshi butembera mu matelefone ya WhatsApp yuko atabwaje
Arakoze mugenzi wacu Obeniyonkuru turabandanya nano makuru twabateguriye haribonekeza ubukene bw'isima ya Buseko mu bice by'uburaruko bw'igisagara cha Bujumbura abadandaza iyo sima bakavuga ko umufuko w'ibiro 50 gugu hagati y'amafaranga 2028 na 30 naho nyene kubaba bayironse bamwe mu baganiriye na radio isanganiro naho batashimye kuvugira kuri mikro zacu bavuga ko bigoye kwemeza ko hari giciro cisima kizwi kuko ngo bayirangura ku biciro bitandukanye umukuru w'igihugu akamenyesha ko abadandaza isima ihingurwa na Buseko ku giciro kirenga 2024 n'amajana 5 ngo ari inkozi z'ibibi zo kugwanya mu kiganiro kwamenyesha makuru n'abanyagihugu ku munsi wa kane pia nkuru nziza yahamagariye abanyagihugu gutunga urutoke kuri abo bose bikika mu kiza bakagurisha isima ku giciro bishakiye abajeje intwaro nabo bakabahana
nihingo yariko rakora neza kandi leta barabahaye uburusho batari buke kugira ngo isima iboneke ikwiriye kandi izimbutse turavye kuva hanze ibyo bakora rero bobo bakora neza isima kayishikiriza abene igihugu mugabo bayishikirije nabo niyo baca bikika mu kiza ibiciro birazwi n'ubushikira nganji kandi barabivuga mugabo bishitse mu bene igihugu warusanga mufuko wagura 2024 n'amajana 5 ucasha ku 2032 abo ni babandi bo kugwanya kuko bagomba kugarariza leta uco niyo cha twese rero abiko birakogwa bitera ibyatsi mufashe twese kugira ngo inzego zibijejwe abo bantu bafate inkozi z'ibibi kuko babashaka kunguka akarenzo hama rero bahanwe icyo gisata cyo kudandaza isima kijemwe abantu batunganye bubahiriza amategeko y'igihugu n'ahandi isima kugeza no munsi ikere mu gihugu cyose cy'u Burundi ntiraboneka gukwire Buseko ntarayikwiza mugabe bari basabye yuko twabongera ubundi burusho ngo bagure kugira ngo isima ikwire u Burundi bongere baronge nibashora mu karere nibyo twari tubakoreye mu minsi imbere rero bagiye kongereza umwe Isanganiro
Amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota 37 mu gisata cy'amagara y'abantu abagwayi barenga 30 basanzwe bagendana indwara y'amafyigo bakurikiranwa n'ibitaro Prince Jean Charles barasaba kuronswa imiti bagasigura ko bamaze iminsi batavugwa kandi babifitiye uburenganzira. Florence Kaneza arongoye ishyirahamwe ADIR ryishinze gutabariza no guherekeza abo bagwayi akavuga ko aheze indwi zibiri hari kibazo cy'ibikoresho abagwayi ngo bakaba babuze iyo baja. N'inkuru tubaza Aimé Richard niyo nkuru.
Urabona hariho n'abavyimbye amaguru bamaze kuvyimba amaguru nini aho rero nta minsi ibi
abo bavugwa n'abagwayi bagenda n'ingwara y'amafyigo basanzwe bivuriza ku bitaro Prince Jean Charles ni mu gisagara ca Bujumbura bafashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda akavuga ko batumva igituma batakigwa kuri ivyo bitaro kandi babifitiye uburenganzira.
Amabo barayakira mugabo ntibatuvura bica bigorana naho tuzane mu mabo adashobora kutuvura ntacho baba badufashije.
Twebwe turabagwayi izo ngorane z'ibitaro ntitwateza kuzimenya kuko abagwayi bavurizwa na Solidarite si twe twenyine harabandi ngaho mu bitaro bavugwa na Solidarite kandi twe Solidarite yaduhaye amabon tushaka kumenya ko ibitaro bifitaniye ikibazo. Hanyuma ibitaro byagiye kuduha yuko ibikoresho bibuze ku munota wa nyuma batana twavertishije ureba abantu birigo barapfa amaze gupfa babiri kuko umaze kuja kuri dialyse ntubwisubizwe inyuma atakugiriye dialyse ucupfa.
Abo bagwayi bagasaba kuronswa imiti ngo kuko amagara yabo agera miwe.
Jewe ndagwaye cyane waye ngwara y'amafyigo twaraje ngaha kwa muganga rimwe ndahamaze ngira nk'imyaka 2 renga. Urabona hariho n'abavyimbye amaguru bamaze kuvyimba amaguru nini aho rero nta minsi 2 cyangwa 3 bisigaye adashitse yadapfuye. Basaba rero yuko mwodushikira imbere mwe mwabajournalist mukadushikira imbere kugira turabe nyene twokwisopfa tugakira ndidukira n'ugufufahaza
mwishyirahamwe gishinze gutabariza no guherekeza abo bagwayi ADIR mufunyafunyo y'urumi rw'igifaransa bakemeza ko haheze indwi zibiri hibonekeza ubukene bw'imiti y'uwo mugu w'abantu. Florence Kaneza arirongoye agasaba leta n'abandi bose babishoboye gufata mu minwe ico kibazo kugira ngo ubuzima bw'abo bantu bugarukigwe.
Haheze indwi zibiri hari ikibazo cy'ibikoresho uburera abagwayi babuze iyo baja n'iyo bava ntibagira ababakira nta bitaro nimwe bashobora kubakira rero baje ngaha bakoranira ngaha kuko hari abaraye bapfuye mu iri joro hapfuye umwe bari bamubwiriye diyarize amaze isome neza batamubwira diyarize ariko ntacyo byamufashije yaciye apfa. Bashukujeje gufata ingingo abantu bose bomenya iki kibazo dufise bogira icyo bakoze kugira Prince Leja ironke ivyo bikoresho hanyuma babandanye bavura abagwayi.
Tubajije mu buyobozi bw'ibitaro Prince Jean Charles ico bakiriko kirakogwa muganga Ines Hozirine Nduwimana arongoye ivyo bitaro yaturungitse mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanyikiza ruho nyanganda sida.
Urakoze Richard mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu rero bahavuye batumenyesha ku ikibazo basanzwe bakizi kandi kwicuma n'imiti byo kuvura abagwayi indwara z'amafyigo byasubiye kuboneka kuva kuri uyu wa mbere. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru ku inama nkenguza amateka yemeje kuri wa mbere izina ry'ugiye kurongora Sentare jejwe kugwanya igiturire ariwe Nitunga Desire Anike Mutoni wabo nawe yemejwe ngo abe umucamanza w'iyo Sentare. Ni mu gihe Niyunge ko Leonidas nawe yemejwe ngo abe umushikiriza manza wa Republika mu Rutana. Nkorera Imana Rose nawe akaba yemejwe ngo abe umucamanza wa Sentare. Nayinyuzwa n'inkuru tubazaje ha nibigira.
Abakenguza amateka 38 kuri 38 baraho nibo bemeje izina ryugiye kurongora Sentare jejwe kugwanya igiturire ariwe Nitunga Desire. Numuhutu wo mu ntara ya Kayanza yahora akora mu gisata cy'amatongo titre foncier mu Gifaransa. Bemeje kandi Anike Mutoni wabo umututsi kazi wo mu ntara ya Muramvya yahora akora mu mugwi ujejwe amatongo n'ayandi matungo CNTB ngo abe umucamanza w'iyo Sentare. Ni mu gihe abakenguza amateka 38 nyene bemeje izina rya Niyunge ko Leonidas ngo abe umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Rutana. Numuhutu akaba yahora akora muri parike mu Rutana. Nayo abakenguza amateka 35 kuri 38 baraho nibo bemeje Nkorera Imana Rose ngo abe umucamanza wa Sentare. Nahinyuzwa batatu bakaba ataco babivuze ko Nkorera Imana Rose izina giwe rikaba rigarutse ubugira kabiri kuko ubuherutse ryasubijwe inyuma kubera amakosha y'akazi yagirizwa ariko umushikiranganje w'ubutungane Emelo Hantine Kanyana akaba yamenyesheje ko amatohozwa yakozwe yerekanye ko atamakosha y'akazi afise. Umukenguza amateka w'umutwa Ruhuna Gedeo amaze gusaba ko abatwa nabo boshigwa mu nzego z'ubutungane. Umukuru w'inama nkenguza amateka Reviriano Ndikuriyo yaciye asaba umushikiranganje w'ubutungane ko nibasubira gutanga akazi ku bacamanza bashasha boshiramwo abatwa babiri kugira ngo babe baramenyera akazi banaronke n'uburambe bwotuma bashingwa amabanga akomeye mu nzego z'ubutungane. Igitega Jean Ibigira ku Radio Isanganiro.
Urakoze Gerard abarongoye runani rw'amasendika 6 yabigisha Kosesona mu mfunyafunyo y'igifaransa mu ntara ya Rumonge nabigisha ntibahuza kukungenego runani rwashinzwe akamaro kago naho va mahera yotuma rukora. Bamwe mu bigisha bafise amakenga ko go bari runani rwa politike abandi nabo ngo rufata ingingo abigisha batabajijwe mu nama yo kuri w'Imana mu Rumonge. Ejide niyo saba aserukira Kosesona muri yo ntara we agahanura abigisha ko atawo kwikura mu mugambi wo gushigikirana.
Buracha kugacana yandi munkino.
Umuhagarikizi yatangura mu kibuga mu rukino rw'umupira w'amaguru ni wafise ijambo rya nyuma mu gihe abayikosa batahurije ko nabamufasha guhagarikira urukino bari ku mpande z'ikibuga. Bishikizwa n'urongo y'igisata c'abahagarikizi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Mu gihe umuhagarikizi yarenze amategeko nahagenga urukino rw'umupira w'amaguru, Jean-Claude Niyonga bamenyesha ko bamuhana bisunze amategeko. Ido nido ni muri no buca n'andi nkino na Jean-Marie Vianenge Dakumana.
Urukino rw'umupira w'amaguru muri rusangi ngo ruhagarikirwa n'abahagarikizi bane, umwe wese akaba afise ibikorwa bitandukanye. Ivyo ni bishikirizwa na Jean-Claude Niyongabo arongoye igisata c'abahagarikizi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Abahagarikizi mu rukino bari bane, igikuru nuko haba umuhagarikizi wo hagati umwe twitwa arbitre central, akagira babiri bamufasha bari ku mpande, no kuvuga bafasha umuhagarikizi guhagarikira urukino neza kuraba yuko amateko ari karakurikizwa. Haraba rero nuwo twita umu arbitre agira kane, numwe muharamubona afasha bagenzi we kuzabarahindura abakinyi arabasohoka canke arabinjira, aba afise n'urundi ruhara gihe hogira umwe muri abo batatu abigora araheza agasubirira umwe muri abo. Biva rero ningene amategeko y'iryo higanwa barabitekanije, kuko tugitangura kwigisha abahagarikizi tubategura gutangura kuja hose agafata ifirimbi agahagarikira urukino agafata na kiya gitambara agafasha urya wo hagati, hanyuma rero kugira ngo tuze dutore aho abereye kuja biva kungene yarifata ku kibanza cyose cyari karakoreramo.
Iyo bishitse akibonekeza ikosa, umuhagarikizi wo mu kibuga hagati ntarihurize ko nabajya bamufasha ku ruhande. Jean-Claude Niyongabo amenyesha ko ufite ijambo rya nyuma ari umuhagarikizi wo mu kibuga hagati.
Ku kosa kanaka umuhagarikizi wo hagati ashobora kwiyumvira ati jewe ndayibona uko, uwo ku ruhande akavuga ati nabonye uko, ariko ntibishika kenshi mugayo iyo bishitse byashobora gushika. Ariko nagiye ndabwira yuko bakora bashira hamwe ibyo twita teamwork mu rurimi rw'icyongereza. Ariko ya muhagarikizi afisi filimbi niwe aheza agafata ingingo ya nyuma.
Ibihano bitandukanye harimo guhagarikwa, guhagarikira inkino burundu, nivyo bihabwa umuhagarikizi yarenze amategeko nkuko Jean-Claude Niyongabo abandanya abishikiriza.
Umuhagarikizi nawe nyine afise ugwego rumutwara, uwo muhagarikizi rero atitwaye neza aratangura agahanwa ku nzego zibanze ziri mu ntara zose, umwe wese arafise ugwego akukira. Hanyuma rero iyo bigeze umuhagarikizi amaze kugera aho ahagarikira izi zibazatunganijwe n'ishamu ry'umupira w'amaguru mu Burundi, turaheza tukamuraba tukamuhanura, bibaye ngombwa tukamuhana ntabwo dufuta burundu.
Waramusi igisata cy'abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ahanura abahagarikizi bo mu Burundi kwigenza neza mu guhagarikira inkino ataho begamiye, ngo kuko uruhara rwabo ni ntangere mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi.
Urakoze Viane, arakoze n'umuhinga Jean-Claude Niyongabo. Ni hano duce dusozerera makuru yo kuri no mutaga. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye, yakoze na Albert Nduwayo yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwese mugira umutaga mwiza.
Francine ndiyo kubwayo. Yeah.